Ngiyi nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru na Bella Gloria Kintore.
Innocent kubw'Imana niwe ari karatuma no majwi abashikira mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu higenekezo rya 24 Ruhuma mwaka 2021 nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hari umwana muto yaraye ahitanwe n'amazi y'imvura nyinshi yaguye kuri uyu wa kabiri yuzura imivoni muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga. Tubateguriye murano makuru. Nayo mu ntara ya Muyinga nyene turabwira umukenyezi yaraye atemagujwe umupanga n'umugabo wiwe. Abagize umugwi wa leta ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matunga ngo ntaco bamariye abarundi kuko bagizwe igikoresho n'umugambwe CNDD FDD bikaza gushikirizwa na Frederic Bamvugi. Inyumvira inyuma yaho kuri uyu wa kabiri Felicien ndu Burundi arongoye uwo mugwi yamenyesheje ko ikiringo cabo kizorangira kwigenekezo rya 13 ntwara nk'umwe mwaka 2022. Muraza kuvyumva mwidonido ryano makuru mukanya inkuru imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe. Umukenyezi umwe yaraye akomerekejwe atemeshejwe umupanga ku izosi abanywanyi binyi ababanye bakavuga ko iryo bara ryakozwe n'umugabo wiwe. Ivyo vyabereye muri zone Gasogwe mu ntara ya Muyinga muri joro ryakeye. Ababanye bakabandanya bemeza ko hasanzwe indyane mu muryango wabo. Ino nkuru tuyibaze Prosper Ndisabira.
Imigenderanire mibi irangwa mu ngo zimwe zimwe mu ntara ya Muyinga iri kwituma abubakanye basubiranamwo gushika naho bakomerekanya. Akarorero ka hafi ni umugabo ajwi ku izina rya Desire Sengiyumva wo ku mutumba Karambo zone Gasogwe muri komine ya Gasogwe intara ya Muyinga. Yaraye atemye umugore wiwe Mediatrice Cizanye n'umupanga ku izosi no mu mutwe nk'uko amakuru atangwa n'ababanyi n'abegereye intwaro aho kuri uwo mutumba avyemeza. Nyene gukora iryo bara ariwe Sengiyumva Desire ngo yaciye azinduka atungwa nayo yameze aho yafatiwe n'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ariko arahunga nk'uko amakuru atandukanye abimenyesha. Imvo y'ubwo bubisha ngo akaba ari umubano mubi warangwa hagati y'uwo mugabo n'umukenyezi wiwe bafitaniye umwana umwe. Gukomerekanya hagati y'abubatse bikaba bisa n'ibiriko birarenga ihaniro mu ntara ya Muyinga. Hakaba hari haheze indwi zirenga zibiri umukenyezi ahatswe kugandagura umugabo wiwe amukevye ku izosi n'igicupa cupa hari ku mugwa mukuru w'iyo ntara.
Prosper Ndisabira. Turagukengurukiye. Imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguye ku muhingamo yo kuri uyu wa kabiri ku mutumba Kobero wa komine Butihinda yarahitanye umwana akiri muto watwawe n'imivo amazu n'ibitegwa birononekara. Ni nkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Iyo mvura y'urutavana ko irikwironona ibintu byinshi mu ntara ya Muyinga. Amakuru duhabwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Kobero komine ya Butihinda atumenyesha ko iyo mvura kiretse uwo mwana yahitanywe n'imivo yononye n'ibintu byinshi. Amazu atatu y'urushengero rw'abadivantiste b'umunsi w'indwi yarahitanywe n'umuyaga nk'uko ayo makuru avyemeza. Iyo mvura kandi yarononye imirima y'ibitoke itari mike bihenuwe n'umuyaga. Hari haciye ikiringo kidashika indwi urubura rwinshi ruguye kuri uwo mutumba wa Kobero rwonona imirima y'ibigori yaririndiriye kwera. Eka n'imirima y'umuceri yo mu mwongo uhanamiwe n'igisagara cya Muyinga yarononywe n'isuri rizanwa n'imivo y'amazi ava muri icyo gisagara. Imvura nyinshi iri kwiragwa muri uku kwezi kwa Ruhuma ikaba yarononye amabarabara ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga aho kubagendesha imodokari ari igikorwa kitoroshe nk'uko umwe mu ba muri icyo gisagara avyemeza.
Desire Hatungimana na wene arakenuye tukivuga ivyononwe n'imvura nyene. Imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri yarabomoye amazu arenga 65 hektari zirenga 5 z'imirima irononekara. Vyabereye muri quartier Ruzibazo ni Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bonone ibintu nayo mazi y'imvura bari mu kangaratete bagasaba abagira neza kubagarukira ko. Tubaze Francine Kanyange.
Yomvura yahitanye amazu, imirima ikonona n'amabarabara yasize abanyagihugu bo mu Ruziba bifumbereje kubera ibyononekaye. Bamwe mu bahaba bemeza ko yatanguye kugwa isaha zitanu z'ijoro. Imivo itwara amazi yaruzuye, amazi irara mu mazu, imirima n'amabarabara. N'igice cy'isoko yo mu Ruziba cyarasambutse nk'uko ayo makuru nyene abyemeza. Umwe mu bavyeyi yatubwiye ko abana batagiye ku ishure kubera amazi avanze n'ibyondo yari yuzuye amabarabara, babura aho baca. Abagize ibyago muri iyo mvura bafitiye agashavu abajejwe intwaro, akabagiriza guhurusha bubaka bidakurikije amategeko. Abo batware barabihakana, bakanahamagarira abagira neza kugira icyo baterereye kugira ngo bagarukire kuri abo bagize ingorane kubera iyo myuzure y'amazi yo mu ijoro ryo kuri wa kabiri. Haraheze indwi irenga umuntu umwe yarapfuye kubera imvura nyinshi yaguye mu kibumbu mu ntara ya Mwaro, ibintu bitari bike nabyo byarononekaye.
Uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus. Ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu, leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kurwanya kiza coronavirus, no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye, kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo, kwitaho abamaze kwandura, gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera abaganga bakwiye, gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kurwanya coronavirus, kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa.
Ako nakamo kahajyo inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Ikiringo cy'umugwi ujeje gutatura amatati y'amatongo y'amatongo n'ayandi matungo kizohera kwigenekezo rya 13 ntwara ntumwaka w'2022 ivyo byamenyeshejwe kuri uyu wa kabiri na Felicien du Burundi harongoye uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Frederic bamvuga inyumvira umunyepolitike yigeze kurongora umugwi w'igihugu ujeje gusubiza muzaba abazitejejwe, avuga ko hari hageze ko abagize uwo mugwi bagenda kuko ataco bamariye abarundi. Ni nkuru ya Jean-Baptiste Bireha.
Iyo mukuru w'umugwi hujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo Felicien du Burundi yararamutse kuno wa kabiri impiganiro yahaye bamyesha makuru amyesha ko kiringo cy'umugwi arongoye kizoherana n'igenekerezo rya 13 ntwara nte umwaka w'2021 yamyeje ko kubona harashinzwe sentare idasanzwe iraba ibijanye n'amatati y'amatungo n'andi matungo ngo bene amatati bashobora kwitura bizotuma imidogo igabanuka.
Aha nomenyesha yuko ni naco gituma rujya rwego rya sentare idasanzwe yagiyeho imbere rya sentare idasanzwe ntiyabaho, hariho umugwo nyene uteje gutatura amatati y'amatungo n'andi matungo sentare. Hanyuma rero abitura umugusentebe nabo badashimye ingingo baguma bidoga yuko babura aho bungururiye. Rero ijya rujya rwe ijya sentare idasanzwe nico gitema baciye bayishyiraho kugira ngo babidoga nabo baronke iyo ngururiye. Rero bisiguriye tufatire ko mu mugwi dushobora kuba tutatohoje neza. Rero muri sentare idasanzwe bakaba batohoje rwose bakabona yuko umwe yatsinze mu gusentebe ubu akaba arushijwe. Rero arushijwe arunguruza naho nyende kuko muri sentare idasanzwe hari ibisata bibiri, igisata ca mbere n'ica kabiri. Arushijwe mu ca mbere agenda mu ca kabiri, no mu gisata ca kabiri arushijwe arafite uburenganzira bwo gusaba umushikiranganji w'ubutungane yuko bosubiramwo urwo rubanza.
Frederic Bamvuga inyumvira umunyepolitike yigeze no kurongora umugwi w'igihugu jejwe gusubiza muzabo abaziteshejwe SNRS ari nawo bahavuye uhinduka umugwi SNTB ngo hari hageze ko ahubwo uwo mugwi SNTB ugenda ngo kuko aho kuzuriza abarundi nta kindi wazanye atari kubacanishamwo kuko ukorera umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD.
SNTB yaraje bagindi bisasa ntacyabyitayeho, uyu munsi rero nigende haravuze kugenda ahubwo nigende kubera ko ibyo yakoze abarundi benshi barabyidogeye yarateye ingorane mu bantu gusumba ko baje gutora umunsi wibagezi wabo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko iyo sentare yaje nicyo kimwe, iyo sentare ntacyifasha kininiya kubera ko mu bisanzwe kera hari kibazo abagabo ati mbega kemere kirashobora guca imanza kitawe cyaciye muri sentare hariho ntuzenya inzira twari twaciyemo mu ngo baca bavuga ati bashyiraho isentare ariko iyo sentare n'ubundi ntibyo kubaza kurondera guheza ibibazo kuko ibibazo bya CNCD ibibazo bya CNCD nabyo bisanzwe bibaho ni ukuvuga umuntu abarenganije uyundi sentare yashobora gutanga umuco ngabo CNCD igafata imirimo kuko ari umurwi w'igihugu CNRS niho ari umurwi w'igihugu CNCD waragize umurwi w'igihugu mu nyuma kandi warufite imanza ubu rero njyewe mpavuga ni reka ingorane ntizohera ingorane itahuzira ingorane ni ubutungane nyabwo sentare yashobora kugira ubutungane nyabwo iyo CNCD ibishatse yari kugira ubutungane nyabwo mugabo ikibazo ni ubutegetsi buhari bushakiye ubutegetsi buhari icyo bwashatse bwarakironse icyo batashatse ntikaboneke
mubumenya ko kuva rero ku igenekerezo rya 13 ntwarante CNCD atamanza uzosubira kwakira abafise amatati bakazokwitura amasentare asanzwe
Jean Baptiste Bireha turamukengurukiye no kuri iyo nkuru duce dusozera ko amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza Bela Gloria Kinora Kawai Jena yabashikirije mfashijwe na Innocent Kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma naho butaha